mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya gatano muri kumwe nange Eugenia Mukankusi nongeye kubasuhuza kandi mbaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri uyu mwanya. Mutwumvira kuri FM 48 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 na metero 22. Mwadusanga kandi ku rubuga rwacu rwa internete kuri www.radioyacu.com. Mu makuru yacu rero, umugambwe CNL mu Burundi watashye ingoro yawo nshya mu gihugu.
Ndyane ngo turabanaka n'ubupfu bw'ubuntu. Ntawahisemo kuba umuhutu, ntawahisemo kuba umututsi, ntawahisemo kuba umutwa. Mugabo ibyo naho bidusamaza, tuzi yuko mu buhutu bwacu n'umututsi bwacu n'ubutwa bwacu turabarundi.
Uwo ni umuyobozi w'umugambwe CNL urongoye nyine umushinga amateka arongoye n'umushinga amateka agatuno rwasa winjiye watangije ingoro ye uyu munsi ku cyumweru ku rwego rw'igihugu. Turaza kubigarukaho ku buryo burambuye mu kanya. Mube hafi ya radio yanyu. Mbere yuko mbagezaho iyo nkuru narimbararikiye hamwe n'izindi, tubanze tunyarukire muri Ethiopia, aho indege y'isosiyete Ethiopian Airlines yari iturutse Addis Abeba muri Ethiopia yagize impanuka igihe gito imaze guhaguruka uyu munsi ku cyumweru. Abantu bari bayirimo 157 bitabye Imana. Ibiro bishinzwe itangazamakuru bya leta byavuze ko iyo ndege yaguye hafi y'umujyi wa Bishoftu yarimo abagenzi baturukaga mu bihugu 33. Abahasize ubuzima muri iyo mpanuka barimo Abanyakenya 32, Abanyakanada 18, Abanyaethiopia 9, Abashinwa 8, Abataliyani 8, Abanyamerika 8, Abongereza 7, Abafaransa 7, Abanyamisiri 6, Abaholandi 5, abantu 4 bari bafite pasiporo za ONU, Abahinde 4, Abarusiya 3, Abanyamaroke 2, Abanyayisirayeli 2, Umubiligi 1, Umuganda 1 n'Umunyayemeni 1. Iminota 6 gusa iyo ndege imaze guhaguruka ku kibuga cy'indege Bole International Airport uyu munsi ku cyumweru mu masambiri n'iminota 38 ku isaha yaho. Ntabwo abari bayitwaye bari bakibasha kumvikana n'abashinzwe kugenzura indege. Minisitiri w'intebe Abiy Ahmed yacishije ubutumwa kuri Twitter havuga ko ibiro bye mu izina rya guverinoma ya Ethiopia n'abaturage ba Ethiopia bifuje gutanga ubutumwa bw'akababaro gakomeye bifatanya n'imiryango yabuze abayo muri iyo ndege Ethiopian Airlines Boeing 737. Iyo ndege yari igiye i Nairobi muri Kenya mu gitondo cyo kuri uyu munsi w'icyumweru. Tukomereze rero amakuru yacu mu Burundi, aho umugambwe CNL urongowe n'umushinga amateka agatondwasa winjiye ingoro yawo ku rwego rw'igihugu. Urongoye uwo mugambwe yavuze ko inyungu z'igihugu cy'u Burundi ziza imbere y'inyungu zindi. Agatondwasa yavuze ko uwo mugambwe uzarwanya ikumira kugira ngo igihugu cy'u Burundi kibe icy'abarundi bose. Raymond Zimana umunyamakuru ijwi rya Amerika uri Bujumbura mu Burundi aduhe ibindi kuri inkuru.
Uko niko byari bimeze ku ngoro y'igihugu y'umugambwe CNL, aho iyo ngoro y'uguru wicese mbere umukuru w'uyu mugambwe acayemeza ko uyu mugambwe utangu yicese ibikorwa bya politike. Agatondo gwasa mu ijambo giwe yagarutse ku rugamba rwo kugwanya icyazingamiza igihugu cy'u Burundi. Icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka avuga ko ari kumigwa rifatiye ku macakubiri, iyo naryo yemeza ko ataka ibanza rifise mu guteza imbere igihugu.
Nta muntu n'umwe ku isi yarenze arahitamwo abamubyara, kandi gushikiza izo rindehera nta muntu ashobora kuzohita abamubyara. Bisigura yuko indyane ngo turabanaka ngo murabanaka n'ubupfu bw'ubuntu. Ntawahisemo kuba umuhutu, ntawahisemo kuba umututsi, ntawahisemo kuba umutwa. Mugabo ibyo naho bidusamaza, tuzi yuko mu buhutu bwacu n'umututsi bwacu n'ubutwa bwacu turabarundi twese n'uburundi. Ibindi byose ni ibyo gusamaza, ni ibyo gutesha umwanya, ni ibyo gutesha ingufu, nijyo kudusubiza inyuma nijyo byatumye Burundi uba nk'ubwazingamye turaguma mesi yose turira ngo turakenye kandi Imana yari yaduhezagiye dufite ibyo gutunga tugatungane.
Gwasa yemeza ko umugambwe arongoye ukeneye ihinduka ryiza, yatekereye impanuro abanywanyi biwe kugira abazoshikire intumbero bihaye.
Dutegerezwa kugira ingendo nshasha, dutegerezwa kugendera ubuntu n'ubupfasoni, tubihanganira abandi kuko batandukanye mugabo naho dutandukanye turabarundi twese. Tumenye guhanira abatubabaje no kwibagira ibyatubabaje. Twiganzura kahise kabi, duhanga amaso ibyongirira neza, ibyongirira akamaro abarundi n'abantu bose. Ihinduka ryiza uburenganzira bwa buri wese kandi inyotewe na bose, harimo n'abagerageza kuricereza kuko kuribuza byobyo ntibishoboka.
Bamwe mu banywanyi b'uyu mugambwe bavuganye n'Ijwi rya Amerika bemeje ko uyu munsi batazowibagira kuko bagiye gukorera ku mugaragaro mu gihe bari bamaze imyaka itari mike baburabuzwa.
Umunsi w'intsinzi udasanzwe, umunsi udasanzwe kuko twari tuwurindiriye tuwiteganya igishika, ahubwo ku munsi w'Imana byarasibye abantu turawumva yuko tubuze amahoro. Mbwo uno munsi kweri bamwe banabimenye mu gitondo, abandi babimenye cyo ku mugoroba, mugabo ku nguvu dufitiye umugambwe wacu sene twakoze hirya no hino ku buryo twashyitse ngaha.
Ni umunsi nuvuga ko tutazokwigira twibagira kuko bari baratuburagije keshi, mugabo turihangana, mugabo murabona ko dushyitse ku ntambwe ishimishije, ubu rero turateye intambwe.
Ashi jumbonekanye intsinzi ahubwo ariho kuko ndavye inyene ibikorwa byari bimeze, ndavye n'ingi n'igihugu cyari gipanze, ndizeye neza koko yuko intsinzi tuyibona kashi.
Abo banywanyi ba CNL ubugabo surucumu basaba ko amategeko yokubahirizwa, abanyamigambwe yose bagahabwa uburenganzira bungana ku rubuga rwa politiki.
Nuko n'umugambwe CNL harimwo icyo kungana, nuko imigambwe yokora ku buringanire atawusumbo yundi tukagenda twumvikana. Icyo nico dusaba ko twokubahirizanya uburenze itegeko, ibitegeko rikamufata uryubahirije nayo bakamureka gakora.
Abari baratuburabuje batuburabuza batisunza amategeko, ubu rero twobasaba ko wowe kwisunga amategeko mu byo bokora byose, atawanjye wangura atawe barenganije kandi atawe bacinyije.
Naho uyo mugambwe wari waronkejwe uruhusha rwo kugurura ingoro yabo ku rwego rw'igihugu, inyuma yaho bisibiye kuko umukuru w'igisagara yavuze ko umutekano ushobora guhungabana. None munsi bamwe mu bari baje muri ibyo birori niborohewe. Aha tuvuga abari bavuye muri komine Matana turi mu ntara ya Bururi kuko umuduga barimwo wahagaritswe n'igipolisi mbere baca bajanwa kumvirizwa muri komisariya y'igipolisi. Ibirori byo kugurura iyo ngoro ku rwego rw'igihugu bikaba byari byatewe iteka na bamwe mu baserukira ibihugu byabo mu gihugu cy'u Burundi. Aha tukavuga nk'ubuserukira umwe bwa Buraya, ubuserukira igihugu cy'u Bubiligi n'igihugu cy'u Budage. Umugambwe CNL wemerewe gukorera ku mugaragaro ku igenekerezo rya 14 ukwezi kwa kabiri 2019 n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Ibujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Raymond Zimana, urakoze cyane kuri iyi nkuru. Turacyari mu Burundi, aho imiryango ibarirwa mu 2022 yari yarugarijwe n'inzara mu ntara ya Kirundo yahawe ibiribwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu cyangwa se ishami rya ONU ryita ku biribwa PAMO muri iki cyumweru turangije. Ibyo biribwa bavuga ko ababironse bavuga ko iyo mfashanyo rwose ishobora kuzabafasha bakanabikoresha mu buhinzi buri imbere. Ni mu gihe rero ibyo bice icyo gice cy'igihugu cyibasiwe n'uruzuba ndetse n'imvura ikaba igenda iboneka nabi, abanyagihugu rero bakaba bafite impungenge ko bashobora kuzakomeza kuhura n'ibibazo by'inzara mu gihugu, bagasaba abagira neza gukomeza kubaguma hafi. Mu kanya rero turakomeza ibiganiro byacu ku byerekeranye n'amagara y'abantu.
Kira
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 kira ni kiganiro cy'ugwaruka ku byerekeye kiza sida.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'Ijwi rya Amerika.
Kuri iyo nkuru yerekeye amagara y'abantu, urwaruka cyangwa se urubyiruko rwo muri komine Gisozi mu ntara ya Mwaro ntirurasobanukirwa neza n'akamaro ko kwitwara neza mu byerekeranye n'amagara yabo, cyane cyane mu bijyanye n'umugera wa sida. inyigisho zitangwa ahanini zitabirwa n'abantu bakeya cyane cyane abakenyezi baba batwite nkuko babiganiriye na mugenzi wacu Francine Ndokubwayo.
Akama ikasinda gatahura nakuru
ndazi ko ngombe mama ntacyagwaye
uwo musore n'inkumi bose nabo muri komine Gisozi nimwe mu makomine atandatu agize intara ya Mwaro basa n'abataratahura neza akamaro ko kwigishwa ibijyanye no kwirinda umugera wa sida kuri bo ubudashurashura ntashobora kwandura uwo mugera.
Je ntavye ndaje kwiga kuko nta urabimpamagarira none nzomenye umunsi bariko barabyigisha ntabize ndiye nzomenya gute igihe bazoba bariko barabyigisha jewe nukuri nzogenda umunsi nzoronka umwanya
none nk'ubu nta mwanya ufise
none nk'ubu unye ko bavuga ko uwipimisha utarajya utaranywa amazi sinanje ubu nariye kandi nanyoye amazi
n'iminsi yose heze ntiwigeze ubaho utarajya utaranywa
noneho jewe mugenzi ndazi ko nkomeye
nk'ibyo bizi gute
mama ntacyagwaye kandi na papa ntawagwaye none nzowa nawanduriye
nk'ubu wewe ingena amagara y'ababyeyi bawe yifashe ubuyazi
none ko tubana ingeso zabo ndazitse
uri muri ba bandi baciyumvira yuko umugera wa sida wandukira mu ngeso mbi
none ucahe
numva nyine nk'uko nyine bayivuga turi mu bandi nyine kwipimisha byose n'ibintu bizwi n'uwo muntu ntabaje kwipimisha nyine agira amenye ko amagara yiwe yifashe
wowe waripimishije
jewe yashije nyine mbese sinaje kwipimisha n'ukuri akama reka sindagatahura n'ukuri mpana nanabyimvira nayo mba ndu niyumvira nko kugenda nyine mugabe ikayira mu cyumvira mugambi wowe ko kugenda nda ofisi
cyangwa ofisi akoba kivyo mvamo
reka ubwo wabwiye kiko yo wumva ko narashurashura nakiyo nakimwe nokira mu bwa muri ivyo
ivyo vyumviro ntibiri kure y'ivyumutama twayaze w'imyaka 65 imvo yo kwandura biciye mu buhumbu nawe nyene nayishira
ejo uri ntangwara zariho hari ingwara za buhoro buhoro ubu naho urumva ingwara zararenze niho umuntu yirinda akaguma hahandi yabaye sida ntitwaye tuzi ukuntu imiti mugo barazitwigishije twarazimenye simvuga ngo ndabizi neza uko babitubare bavuga ko sida yandurukwa mu buhumbu iyo utari umuhumbu atasidugwara utabanye n'uwayigwaye urabona nagiye ndubatse ndashaje yego niko babitubarire.
Munyigisha mwarose koko bababwira yuko sida ica mu buhumbu gusa
sida ngo ica mu buhumbu kandi gaca no mu nzembe ngo gaca no ku cyuma cyose gitobora umubiri jewe nagiye kwipimisha nicuri iyo ngwara ya sida nyine ngwara ibasha ntikingira niyo ngwaye nyika hari umunsi byanka hari umunsi bikunda nabyo ari ingwara ndasanga mbere ngwaye amibi kawe nico wo hanze ikabumva ko atawukiza bukamatsi ibyo byara
ku ruhande rw'abakenyezi baremera ko bo bamaze gutahura ariko nabo nyene akenshi ibyo bipimo babikoresha ruko bibungenze
nkatwe dufise inda barabadukurikirana mu mezi tuge kwipimisha y'ubwambere batanga kutupima umubwira wa sida dusubiye ubwira kabiri bagasubira akara ko tuzobyara bakomeye neza bagasubira akadupima uradufasha natwe turatubyara dufise ubwizero turatahuye yuko abo bantu batukurikiranye ku rugero rwiza tukobyara bakomeye yuko baguma badushishikara nk'uko tuge kwipimisha ntituge tuvuze tuti umutama wanjye hano yobagiye hirya no hino tukaje tuge twizeye ngiye kwipimisha nkasanga mbwiye ati urakomeye nza neziriwe
mbega none iyo mudafise imbanye ntimwokwiyumvira no kwipimisha
reka naho nuripimisha ukuraba kuri ko gasaza uko beye bakavuga ati tukuvuye ingwara iyi ni yikubere mu mubiri hazi ingwara nyinshi
bona muvyitabira gose murabitahura nabo mwubakanye
abo tukubakanye mugenzi uwo mubakanye urazi ntumuhata kandi ntumukubita ku nkoni ngo agende mugaba nawe naramutsagiye baramubaza icyo kiye
twaregereye bamwe mu ndongozi zihurikiye mu runani rw'abagendana umugera wa sida RBP plus ahimwaro tubabaza icyo byose biva ko naho batemeye kuvugira kuri mikro yacu baravuga ko ubu ibikorwa byo guhimiriza abanyagihugu ngo babatahuze ibijyanye n'izo ndwara byagabanutse muri urwo runani bamenyesha ko ku banywanya 600 bageze ko icyo gitigiri kimaze umwaka kidahindutse ibishobora gutuma ibitigiri by'abandura byiyongera aho muri RBP plus bakemeza ko hanini byasubijwe inyuma n'ihagarikwa ry'ibikorwa by'amashirahamwe amwamwe yahora bafata mu mugongo icyo kibazo kirazwi mu bisata bitandukanye bijejwe amagara y'abantu ayimwaro abo twayaze bemera ko ari cyo gutorera umuti mu maguru masha. Francine Ndokubwayo imwaro kubwijwe rya Amerika.
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Nyuma y'icyo kiganiro kira mugezweho na Radio rya Amerika dukomeje noneho ku kiganiro kwa Nyaburunga.
Kwa Nyaburunga
ni kiganiro cy'ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga ni minsi yose kuwa gatandatu no kuwimana isaha 12:15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Ikaze ni gwanyu muri kino gice cya kabiri cy'ikiganiro
kwa Nyaburunga.
Aho tuko turabira hamwe ubutwari bw'abakenyezi mu kugendesha imodoka. Mukenyezi turi kumwe uno munsi muri kano kanya akaba ari Natasha Kashirahamwe. Natasha, mwaramutse.
Mwaramutse jaho.
Sangwe kwa Nyaburunga.
Murakoze cyane.
Turiko turaganira rero ibijyanye n'ubutwari bw'abakenyezi mu kugendesha imodoka. Mugabo kumburi harabatazi Natasha Kashirahamwe yavukiye hehe mu mwaka uwe?
Jeho navuke Ibujumbura mu Ngagara igihumbi n'amajenda na 1980.
Batangiye kugendesha imodoka ryari neza na neza?
Je natangwa kugendesha imodoka kera banyigishije imodoka muhira mu muryango, kuko navutse mu bahungu batatu nanje n'umukobwa umwe. Hama n'umubyeyi wanje yinyigishije kandi ndumva ko umwuga nawukunze, kuko ntiyaraba ngo navutse mu bahungu gusa, twese yadufata co kimwe kandi yakora mu mahanga akamadutwara mu mahanga tukaja kuzana imiduga nawe. Hama tukabandanye nyene ndumva ko ndyohewe gushkambarira ati uzobandanya ufasha naho ntazoba nkiriho uzomfasha akazi kandi ndabona kubishoboye.
Numwuga rero warahuye ku muvyeyi?
Ego cane.
Umunsi wa mbere uja kuri vora ari kuranyonga imodoka wiyumvise gute ari kintu tazibagiye?
Sinzofa ndavyibagiye, kuko umuvyeyi wanje arambara ati ntimukagaye akazi mubonye, kuko akazi ntubuzi ejo ingene uzobaho, kuko mugaye akazi ni bibi cyane. Hama nanje umunsi yanyigisha ati ifoko wiga imodoka, kuko ejo urashobora kugwa, umugabo arashaka kugwara ugasanga nawe urashoboye gutwara imodoka ukamufasha. Nanje nca numva ndabishoboye kandi nawize kuko nayo ndabimva ndabishaka kuwiga, nace ndawiga binyarukiye cyane gose.
Ntibigeze ugira ikintu cy'ubwoba nk'umugore uri kuri vora inyuma yawe bapfuza amasoni wazi bibarabara ibintu nka bene ibi?
Oya, nta n'umunsi n'umwe, kuko narafashe umwanya wanje wo kuwiga. Kandi iminsi ya mbere nivyo uragira ubwoba gatoya, mugabo uyumvira uti ikintu iyo gishaka iminsi yose urakimenya kandi ukimenya vyihuta. Hama nanje nawe igituma mvuga nti vyanyarukiye, nawe wize deja iminsi indwi zibiri gusa kandi canda wumenya n'ingoga na n'ingoga, kuko nayo mva ndabishaka kandi numva mbona ko vyoroshe kuri jewe.
Uramaze kugonga kenshi?
Oya, ahubwo je baramaze no kungonga aho
bakugonze umugore ngo bamugonze ubwoba buba bwinshi cyane mwibaraba.
Ivyo nivyo bavuga, kuko abantu ntitumeze co kimwe, mugabo kuri jewe vraiment ntibirigira bishikira.
Umaze rero gutorana neneho uwo mwuga, hara wagiye urangura uwo mwuga ukora akazi k'ubushoferi nyene neza neza mu mashirahamwe cyangwa handi hantu?
Ego cyane, narakoze mu mashirahamwe cyane cyane ahereye muhiri wacu no banyigishije uwo mwuga. Hama ndakora mu magaraje, ndasubira ndakora muri Sojas Atom, none nakoze umwaka n'inusu. Hama ndasubira ndakora muri Binube, ndakora imyaka ine, none ndi nkora uwo mwuga nyene. Ndasubira ndakora no ngaha muri Search no muri JZ, nakoze imyaka itatu kandi ndumva yuko uwo mwuga ndawukunda kandi ndawukora n'umutima wanje wose.
Gukora izo za sojeya, gutora ibintu by'ibikamyo, kunyonga imiduga, uwo mwuga w'ubushoferi si ubushirasoni ku mukenyezi?
oya nukuri ivyo nivyo abantu biyumvira hama nibaze ko umwugo wari wose twese kandi ico na ukunde nabonye ko abafasoni natwe turashoboye kandi ndabona yuko umwuga ndawukora nimba wari usanzwe ufise ubwo bushira soni nibaza yuko abari yo kamere mereki wawe nibaza yuko akazi twese niba tugakora yabatugakorana nabo bagabo ariko hariho kubahana hariho no gukora akazi ivyo nibijanye na gato
abagore bavugwa mu bantu basanzwe bateba kuvyuka cyanke bacegwa mwebwe ukora akazi ku bushoferi ntukereza abantu
oya nta na gatoyi ivyo nivyo je undazi yuko nimba mfise rendez-vous programme gukazi nziko ntegeza gutonda samoya na nusu ndi umwanya wanje kandi manziko ntegeza kuvyuka ntegura abana bakaja ku shuri urumva nanje mbana tegeze urumva mbana nanje niteguye kugira ngo sincegwe sincereze nabana kandi nkavuga nti kakazi kagaburi umujyango wanje ntegeza kuzinduka ahubwo nkaja kugakora ahubwo hakirikare cyane ego
hari kintu tazibagira muri soja
Soja Satom si shwa kuyibagira kuko yarangirishije na formation y'ikamyo hama kandi narabishimye cyane kuko numvise ari umwuga ahubwo uryoshe cyane kuko nasanze ubwo nace numva niyumvamo cyane kuko nabunye ko nanje nshoboye kumbe ndavuga nti nanje ndashobora gutwara ikamyo nk'abagabo ko twahora tumenyera ari abagabo batwara amakamyo ariko nace numva ndonse experience ikomeye
hariya muri binibe naho mwishyiramwe mpuzamakungu hari ikintu uvuga uti nakuyeyo cyanke nabonyeyo kitazumva ku mutima
Nahajya narakunze cyane muri binibe kuko nakoze deja imyaka ine hama narakuyeyo inshuti y'abagenzi hama baramfashe neza ndabona yuko nakorana bien sûr twakorana n'abagabo benshi hama kandi tukabona ko batigeze badukumira mu kutugirisha ibibazo hama twatwarana ajya ma bus maremare kandi tukabona yuko ari ibintu byoroshe cyane naho abantu batavyumva baca babona ati yabadamu bakoze mu mashira hamwe ati ngira aba bagenda n'abagabo bahajya mugabo no kwihenda cyane gose kuko baradukoresha ibibazo mu bandi twakora abaza no kudukoresha ibibazo bava hanze hama ugasanga turakoze kandi tugasanga tuko dukorera imiryango yacu
umukenyezi niwe mawe Niwe mezo, niwe rukundo, mahoro yanje. Umukenyezi mu majambere. Ni ishiga, ninginzo, numuheto. Arahanura umucanje.
Muri kamara higanwa n'abagabo nti hashura kuba karenganya abagabo bagace barenganywa mwebwe kubera mwaje guhigana
oya nta na gato n'ukuri kuko deja twakoze twinjiye turi abantu 13 hama kandi abafasoni twari batandatu urumva ni twari benshi urumva ko abagabo baguma ari benshi nivyo abantu baca biyumvira bitari byo mugabo si byo n'ukuri
wahavuye gukorana muri JZ naho urafise akantu ubu guti ho nabonye iki niki niki
ego cyane nakoze cyane cyane kuko na twari affecté ruguru twaduga kuwa mungu tukagaruka kwa gatano deja ufise umujyango abana nibyari byoroshe ariko narabishimye kuko ni experience umuntu acabona yuko natwe dushoboye twabona arabagabo bama ariko araje gukorera ruguru ntitubitahure mugabo je naravyakiriye kuko navuga nti ndiko nkore umujyango wanje kandi nkavyumvikana nabo tubana hama nkumva yuko nakazi twakora ndazi ko katari korosha kuko yari ibintu bijanye n'amatongo ya leta ariko narumvise mbaye satisfied kuko hariyo byinshi ntari inzi kujya twamata uko turumva ngo abantu ruguru baratwago n'amatongo canke bariko barimira amatongo ya leta tutabizi ariko narasanze ndabitahuye cyane ahubwo nkaca mvuga nti finalement ni byiza cyane ko natwe abadamu tuja kuri terrain tugakorera amashirahamwe
imigenderanire y'abashoferi n'abakoresha babo iyo urumukenyezi w'umushoferi yagiye ibonekeza gute
John ndabifata neza kuko ndabona ko twarubashwe none umunsi je ndabona twubashwe kandi baradufata neza hama ego hariyo nivyo ndazi ko kenshi nti haburu tugorane ducamo rimwe na rimwe ariko ndabona vrama badutahura kandi ndabona dukorana neza
imyaka yose umaze ugene ukora umwuga wo kugendesha imodoka ingana gute
ni imyaka 12
muri iyo myaka yose uri kurarangura uwo mwuga ivyo byose nti havuze intambamye wabonye zishobora kubangamira umukenyezi muri uwo mwuga wo kugendesha imodoka
ego ibibazo ntibibura cane cane iyo umukenyezi yibungenze cyane cyane ari mu kazi ucusanga batamwongera nka kontra cyangwa ugasanga niyo umukenyezi agiye gusaba akazi ugasanga baca bitwaza ati uyu kwaje ari jeune cyangwa ariko arakura akiri mu bigero nyine byo kwibaruka niki ucusanga baca bamwirukana cyangwa ugasanga ntibana hakazi kenshi ego
twovuga rero ko akazi muri umwuga wo kugenda kimodoka katorohereza ubuzima bw'umukenyezi
ego rimwe nari murumva ko hari ibyo bibazo biba bihari mugabo nuburabona yuko baragerageza ntibarabimenyera neza ariko ndabona yuko biriko biraza porepore nko muri soje urabona ko bakoresheje abakozi cyane ari no muri binube bijanye na cagihe watwara ishirahamwe binube nyene genre niho ubona yuko batanguye kwinjiza nyene abakenyezi bakabereka yuko nabo bashoboye
uravye mashira hamwe atwagwa n'abagabo n'amashira hamwe atwagwa n'abagore ni hehe buroheko
jiwe mbona hose biriko biraza no kuri ubwa mbere nabone menga kora kenshi usanga abagore bakengerana mugabo je mbona ubuyi biriko biragenda neza mbona menga barabone ko bashaka kuduteza imbere natwe ugasanga twese ubasike bimeze neza nta kibazo
hari ingingo zimwe zimwe nk'iyo umuvyeyi yonsa bamuhamasa hayo kubanza konsa umwana canke hagira ibyo ku mushoferi birakora
yego no biracakora nivyo ugasanga umukinyiza atonda saa 3 hama bagasubira kamworohereza gataha saa 9 jembo na bikimeze neza ni saba baratwemerera
akazi ntigacha gapfa
oya no kure ntigapfa kuko usanga no kubonye bibaye byinshi ufite akazi kenshi ukabona nko kuwa gatandatu uravuga utereka nze nirihe ya masaha ugacugenda ukongera ugaheraheza neza akazi neza kugira ngo umunsi wa mbere utangure atacononekaye kuri yandwe
abakenyezi bakibona ko umwuga wo kugendesha imodoka ari uwo bagabo hari icyo babwiye
oya n'ukuri ahubwo jewe ndababwira nti ndifuza ko abadamu ahubwo toba benshi bakamenye ko nabo bashoboye bakamenye ko bashoboye buza baradepoza kenshi usanga ariyo nk'abadamu bambona bakambaza mbe wewe wabigenjeje gute nkabwira ntoya nawe urashoboye gerageza nawe we ugire experience ugende usabe stage ahantu bakwigisha imodoka ama nawe urondere permis ukabona nyene kwa byifuza mugabo kenshi ugasanga aravuze ati mbega nje kwiga iyo modoka nta modoka ngira mugabo ifo ko abantu bamenye ko nabo bashoboye
mbega Natasha afise umuryango nganiki
jewe mfise abana babiri ndubatse ubu nkora muri search bimeze neza vraiment ndashima no
abana banganiye
mukuru afite imyaka 13 wundi afite imyaka 9 bose nabahungu kandi ndabona bakunda n'umwuga wanje cyane barifuza no kuzokora niko baguma bambarira
Natasha kashira hamwe mu buzima ukunda iki
cewe ndakunda abantu ndakunda kuryoherwa
ndakunda icupa
ego ndakanwa rimwe na rimwe ariko apa ni misi ya kazi
wankiki kurusha ibindi byose mu buzima
jewe nda nk'umuntu ambabaza ndifuza kwama ndyohewe ntekanye nkakora akazi ndyohewe kandi numvikana n'abantu ufise n'abagenzi benshi
urakoze cyane Natasha kashira hamwe ndagushimire kuba witabye kwanye burunga
urakoze cyane Jehova mwiyo nzima
shimire nawe wahisemo gukurikirana kino kiganiro ndabipfurize mwe mwagikurikiranye kuranirwa mu banyu no mu byanyu nawe ubutaha
Jerome niyo nzima nawe tugushimire kuri ikiganiro hanyuma tubwira n'abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ari aha dusoreje ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha. Mbashimira kandi byimaze ko mwahisemo gukurikira radio ijwi rya Amerika. Ku buhanga bw'ibyuma hari engineer Al Santos, yarafatanije na Fatuma Karana Animasi. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankuzi. Mbararikire kandi andi makuru n'ibindi biganiro bya radio yanyu ijwi rya Amerika. Mukomeze kugira icyumweru cyiza.